Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2022 myandagaro mwaka w'2022 kuri hadiyo Inzamba agateka kawe turabahaye ikaze tubatumirira no gukurikira amakuru mu kirundi twabateguriye tukaba tuyatangurira kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Ibitabo birenga 140 byaraturiwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira ku Imana mu ntara ya Muranza, ariko abakoze ubwo bubisha bakaba bataramenyekana. Igipolisi kikavuga ko kikiriko kiratohoza. Muraza kuvyumva murano makuru. Impunzi zifuza kubakana mu ikambi y'induta kubu bagiye kuza barakwirikiza amategeko agenga ingo n'imiryango mu gihugu cya Tanzania. Izo mpunzi zikabibonamo akarusho kuko byahora bitera ingorane ingo hamwe n'abana bavuka ku babyeyi babana batisunze amategeko. Mu makuru ajanye n'agateka kazina muntu, abadandaza igitoro cha magendo babiri baherutse gufatwa n'abakozi b'iperereza mu ntara ya Rutana barakubitwa barashaya. Navyo nyene murabyumva mu kanya mwidonido y'ano makuru.
Inzamba.
Umugabo azwi ku izina rya Emmanuel Ndagijimana w'imyaka 29 yaraye yishwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuri uyu wa Mungu rishiru no wa mbere ku mutumba Bihembe zone Bumba komine Bukinanyana y'intara ya Cibitoke. Nkuko amakuru ava mu jajwe intwaro n'iyi polisi avyemeza, abakoze ubwo bwicanyi bategereye uwo mugabo mu nzira igana ku muhaniwe. Abamubonye ubwa mbere bamusanganye ibimenyetso by'amaraso mu kanwa, ibikomere ku jisho ry'ibumafu, ku maboko no ku maguru. Ikiziga ciwe kikaba caciye kijanwa ku bitaro biraho hafi. Abantu bane bakaba baza bari mu minwe y'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Abadandaza babiri barafashwe barasinzikarizwa ubuzima mu gasho k'ibiro by'iperereza mu ntara ya Rutana mu mpera z'indwi iheze, ariko mu nyuma bararekugwa. Ivyo biro by'iperereza bikaba byabagiriza gukora urudandazwa rw'igitoro kivuye mu gihugu cya Tanzania bidakurikije amategeko. Ni nkuru tubaza Karine Dusabe.
Byose byatanguye mu gatondo ko ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, aho abantu babiri bunguruza abantu bakoresheje moto bagwa mu mutego w'abantu bakora mu biro by'iperereza mu ntara ya Rutana, nabo bari babategereye ku musozi Ngomane uhana urubibe n'igihugu cya Tanzania. Abo bantu babiri batwara moto bari bapakiye umwe amajerekani abiri ari mu gitoro. Ibiro by'iperereza ngo byari bifite amakuru yuko ico gitoro cari c'abadandaza babiri basanzwe bakora mu ntara ya Rutana, umwe azwi ku izina rya Vianney n'undi yitwa Runyabuye. Bamaze kubona ko basagirijwe, abo batwara amamoto barakomeretse mu gihe bariko baragerageza kwiruka, ariko baruhiye gufatwa n'abo bajejwe iperereza. Abo bajejwe iperereza nyine bananafashe abo badandaza babiri. Amakuru dukura mu ntara ya Rutana atumenyesha ko bakubiswe bakanasinzikarizwa ubuzima, ariko ko mu nyuma bahavuye barekugwa babanje kuriha amande y'amafaranga imiliyoni y'amarundi umwe. Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe ntirurashobora kuronka ubujejwe iperereza mu ntara ya Rutana kugira agire ico avuze ku byagirizwa ibiro arongoye. Mwomenya ko mu ntara ya Rutana igitoro ari nk'umuzi w'ibuye muri kino gihe nk'uko bimeze henshi mu gihugu. Abagikeneye ngo barashobora kumara iminsi ibiri canke itatu bakirindiriye aho bagitanga. Niyo bagize ngo barakironka ngo bahabwa hagati y'iritiro 5 na 10. Bivugwa ko kugira uronke igitoro kirenga ayo maritiro ubwirizwa gutanga igiturire ku bantu bariko baragitanga. Abanyagihugu bavuga ko barushe kubera ubwo bukene bw'igitoro, bagasaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ico kibazo gitorege umuti.
Arakoze Karine Dusabe mu ntara ya Kayanza. Naho abakenyezi batatu barafungiwe mu gasho k'Inyamiramabi ka komine Kabarore inyuma yaho bafatiwe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana buca ari ku wa mbere nk'igihe c'isaha 8 z'ijoro. hakaba hari ku musozi Kivubu barwika barore nyene bafise ibiro 51 n'amagara majana 4 z'ubutare bwo mu bwoko bwa coltan bari bakenyereye ko uwa mbere yafatanywe ibiro 16 ugira kabiri ibiro 20 n'amagarama ijana ugira gatatu nawe ibiro 15 n'amagarama majana 3 uwitwa Jean Mateso bivugwa ko ubwo butare bwari gwiwe nawe nyene yarafashwe arafungwa munyamiramabi bakaba batanguye kubakorera dosiye aho muri komine ya Kabarore hakaba hama hafashwe abantu bagira urudandaza rwa magendo rw'ubutare n'ikawa. Turabandanya nano makuru tubandaniriza mu ntara ya Muyinga mu gisata cy'agateka k'abana. Inyuma y'ikiringo cy'ukwezi kurenga abana bo mu ibarabara begeranijwe bagasubizwa mu miryango iwabo, abo bana basubiye kugaruka mu ibarabara ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga aho baboneka mutugwi duto mu bibanza bimwe bimwe byo kuri uwo mugwi w'intara na cane cane imbere y'amazi y'uburiro. Imvo zituma abo bana bagaruka mu ibarabara ziratandukanye, zimwe ngo zifatiye ku bukene buri mu miryango baturukamwo. Ido Nido na Pierre Gahungu.
Haraciye hafi indwi zirenga zibiri abo bana bari bakuwe mu ibarabara mu ntango z'ukwezi kwa mukakaro uno mwaka ku ngingo y'ubushikiranganji bwo gushigikirana bufatikanije n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu, basubiye kwibonekeza mu bibanza bimwe bimwe bakunda kubonekamwo nk'imbere y'amazu y'uburiro be no ku gituro c'imiduga yunguruza abantu. Icahindutse gusa nuko abo bana batibonekeza ku bwinshi nk'ubwa mbere hatarafatwa ingingo yo kubatahukana mu miryango iwabo nk'uko ijisho rya radio Inzamba ryavyiboneye. Abo bana bakaba biyunguruza mu tugwi duto duto. Bamwe mu bana baganiriye na radio Inzamba bavuga ko muri bo hariho abatahukanywe kuko ngo bari bahisemo kuba mu kinyegero mu kurindira ko isekeza ryo kubatahana rirangira. Bamwe muri abo bana bavuga ko imvo zatumye abari baratashe bagaruka mu ibarabara ari ubukene n'inzara birango mu miryango iwabo aho barara ubusa canke bakabwirirwa. Abandi bavuga ko umwumvikano muke urangwa hagati y'abavyeyi babo ariyo ntandaro yo kugaruka mu ibarabara. Hari n'abandi bavuga ko baturubikwa n'abakenyezi baje mu rugo inyuma y'urufugo ba nyina babo. Icifuzo cy'abo bana ngo nuko Leta yotegekanya imigambi yo kubarokorera ubuzima mu kububakira ibigo bibakira bakaronka n'inyigisho z'imyuga kugira baze bibesheho muri kazoza ka hafi.
Umuhari ugwanya Leta y'u Burundi retabara umenyesha ko utarota uhagarika urugamba watanguye kuko Leta y'u Bujumbura yansinzira y'ibiganiro bihuza bose byari bishigikiwe n'akarere k'ubuseruko EAC n'ubumwe bwa Afrika. Mu itangazo uwo muhari washize ahabona kuri uyu munsi wa mbere bavuga ko abasirikare 600 b'u Burundi baherutse kurungikwa muri Congo kugira ngo bagwanye imihari yitwaje ibigwanisho biyongera ku bandi bari muri ico gihugu basanzwe bahanganye n'umugwi retabara haraciye igihe. Uwo muhari usaba abarongoye amareta agize akarere k'ubuseruko kwemera ingaruka zose zishobora gushika kuva hemejwe irungikwa ry'abasirikare b'u Burundi kuja mu karere ka Kivu ka Congo. Umuhari retabara basozera itangazo ryabo basaba akarere ka Afrika y'ubuseruko ubumwe bwa Afrika n'ishirahamwe ONU kugondoza Leta ya CNDD-FDD kwemera ibiganiro bihuza impande zose zegwa n'ingorane mu Burundi kugira haba amatora atekanya tuma Burundi buronka amahoro.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Mu gisata c'indero ibitabo vya baba 150 byaraturiwe ku ishure shingiro rya Kibumbu muri komine Mbuyi ntara ya Muranza. Umunyezamu wo kuri iyo shure akaba ubu ari mu minwe y'inyamiramabi kuva kuri uyu w'Imana ku mvo z'amatohoza. Ido Nido na Bera Mugisha.
Nkuko amakuru ava muri iyo komine avyemeza, ivyo bitabo vyaturiwe vyose hamwe bingana n'147 hari mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishira uwa Mungu. Muri ivyo harimwo ibitabo vy'abanyeshuri hamwe n'ivy'abigisha. Ayo makuru nyene avuga ko ababituriye babitanze mu kirasi co mu isomero y'umwaka wa kane babanje kumena urugi. Uretse ivyo bitabo, abo bagizi ba nabi batarashobora kumenyekana baraturiye akabati kari karagenewe kubikwamwo ibitabo, baturira intebe zitatu, bamena n'ibiyo bine vy'iryo shure. Abegereye intwaro muri komine Mbuye baremeza ayo makuru co kimwe no mu buyobozi bw'iryo shure, aho busaba abafite ico bafasha gufasha kugira ngo ivyo bikoresho vyahiye bisubirizwe narije umwaka w'ishuri wimirije gutangura. Warararirye iryo shuri akaba ari mu minwe y'igipolisi kuva kuri uyu w'Imana. Amakuru avaho muri komine Mbuye akaba avuga ko ariko akogwa kw'amatohoza.
Arakoze bera mugisha inyidogo y'abanyagihugu kubijanye n'ikena gifumbire yatorewe umuti ivyo nibishikirizwa n'umushikiranganje w'urimyi n'ubworozi Deo Giderurema aho havuga ko gushika ku munsi wa gatanu abanyagihugu bazoba bamaze kuronka ifumbire yabo Deo Giderurema akaba yabivuze mu nama yagiranye n'abarongoye ibisata bitandukanye mu mushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi aho avuga ko ifumbire iza yarashitse mu bisata bijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara kurikira umushikiranganje Deo Giderurema
nitugire shoka byose iyi ndwi hebe ibiburiburi nawo twacerewe ifumbire mu bene gihugu de passe iyi verification ku ifumbire ubu mu gihugu iriyo tugende kuri etape effective yuko ifumbire itegerezwa kuba rije mu bene gihugu aha rero nitwe turabahinga ntawe tuza kubitaba Goni naka naje kubikora naka naje kubikora eka handa bona bakonseye nabayobozi nane mu biro tuza kwicarayo dukora iki kandi wumva umwene gihugu hari hayitaramushikira kandi ivyo tujeje chakabiri twasabye uko duca umurongo ibi bijanye no guheranira ifumbira bene gihugu bijanye no guheranira amavoca abene gihugu twavuze ko duca karongo muri rino rima ryici sezo a itangura ibi bintu twaramaze kubisezerera kanya kwa abayobozi bakuru kwa permana na assistant bayobozi namwe bahanuzi ahani mwe nawe tuza kubitako nitwaja muri sezo a hakira kaka fungu ndashobora kwemeza neza yuko tuzabati uko nibyo twiyemeje kuwa gatatu itariki 10 biri kumwe n'aba BPA yuko tugiye guheraheza imyidogo ya bene gihugu ibijanye ifumbire cyangwa ngeza hano ko nabibonye kandi abene gihugu baranezerewe cyane imyidogo yo bigihari nuko batarayironka bose muce mwibuka ni twebwe nyine twashizeho la politique d'encadrement rapproché
mu gisata c'impunzi kuva kuri uyu w'Imana uheze impunzi zizokora ubugeni mu ikambi nduta zizokwandikwa mu gitabo c'amategeko agenga bubakanye mu gihugu ca Tanzania impunzi zikaba zibishima kuko bari bamaze imyaka indwi hibonekeza abubakana bidakurikije amategeko ivyo byatuma hibonekeza ingorane hagati y'abubakanye mu gihe bashatse kwahukana izo ngorane zikaba zigira n'ingaruka mbi ku bana baba bibarutse inkuru ya Evelyne Mukeshimana
ikinezereye izo mpunzi ngo nuko kuva kuri uyu w'Imana uheze hasohotse itegeko riha uburenganzira abubakanye kwandikwa mu gitabo c'ababiranye hakurikijwe amategeko
kuva ejo hahise hagiye kuza haraba ubugeni bukurikije amategeko abantu baronke ubupapa bwemeza by'ukuri ko bubakanye biciye mu mategeko
bavuga ko ingorane zahora zibonekeza mu bubakanye iyo bahukanye zigiye kugabanuka ngo bizotuma ingo n'imiryango zubaka ingo zishingiye ku mategeko
ezero ni ibintu byiza cyane kuko hari abantu bubakana gusanga hazi iminsi baratandukanye ntihagire ikintu itegeko na rimwe rirengera abubakanye hagati yabo canke rirengera n'abantu bizotuma kumbure ingo n'imiryango bigira ishingiro ry'amategeko
mukamenya ko imyaka indwi yari iheze ata mategeko yakingira abagize ubugeni muri iyo kambi kuko atana hamwe bahora bandikwa
turagushimiye Evelyne Mukeshimana imbere yuko dusozera makuru nkuko bisanzwe ku minsi ya mbere turababwira inkino zaranze indwi iheze kuri uyu w'Imana niho hasozegwa inkino za playoff mu mpira w'amaboko volleyball imigwi Rukinzo mu bagabo na Muzinga mu bigeme niyo yatahukanye ibikombe mu mpira w'amaguru inkino zarabandanyije mu higanwa Primus League aho gushika ubu Bumamuru ariyo iri ku isonga y'ihiganwa inkuru ya Alexandre Niyungeko
mu mpira w'amaguru football kuri uyu w'Imana wari umunsi ugira kabiri wihiganwa Primus League Kayanza United yatsinze Tigre FC bitsindo bibiri ku busa Vitalo FC yanganije na Bujumbura City kimwe ku kindi nayo Bumamuru yatsinze Burundi Sport Dynamic bitsindo 4 kuri 2 Atletico New Oil yatsinze Musonga TFC bitsindo 2 ku busa nayo Flambeau du Centre yirahiye Interstar 2 kuri 1 nayo Message Ngozi na Rukinzo zinganya ubusa kubundi Musi wa gatandatu Magara Young Boys yanyagiye Top Junior ibitsindo bitanu kuri kimwe ibitsindo bitatu byose bikaba byatsinzwe n'umukinyi Jean-Claude Girumugisha. Aigle Noire nayo itsinda Olympic Star igitsindo kimwe kubusa. Ushika ubu rero Bumamuru niyo iri mu kibanza cya mbere n'amanota atandatu. Mu mupira w'amaboko volleyball harasozerewe inkino zirangiza amahiganwa bita playoff. Mu bagabo Rukinzo niyo yatahukanye igikombe itsinze Amical ku maseta 3-1. Eka mbere no mu zindi nkino zahuje iyo mirwi uko ari zibiri, Rukinzo ikaba yatsinze Amical uko nyene amaseta 3-1. Mu bigeme igikombe catwawe n'umurwi wa Muzinga utsinze umurwi wa JRC ku maseti 3-0. Ubu rero imirwi ikaba yitegurira ihiganwa ku rwego rw'igihugu. Nayo mu mupira w'amaboko basketball, inyuma yaho umurwi w'urunani utahukanye igikombe cyiganwa ku rwego rw'igihugu Viva Basketball League, uyu murwi ubandanya imyimenyerezo yo kwitegurira ihiganwa ku rwego rwa Africa Basketball Africa League Qualifiers.
Arakoze na Alexandre Niyongeko ni nonga duce dusozera no makuru turariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwariko muradutega yomi. Bakoze cyane bagenzi bacu badufashije kuyegeranya. Josine Kazena ariko ndabashikiriza ndabikebanuye. Mugira amahoro iwanyu naho ubutaha.